Amahoro mwese muteze amatwi ibiganiro bya radio isanganyiro kaze murano makuru twabateguriye mu rurimi rw'ikirundi tuyahere kuri bikuru bikuru byagize bamenyesha makuru bakorera mu rumongi bahamagarirwa gukora amakuru ahindura indongozi n'abanyagihugu na kamuka Auguste Minani mu stanteri w'iyo komine mu nama n'abasurukira abandi muri abo bamenyesha makuru. Imyaka 13 iraheze isoko nkuru ya Bujumbura ihiye hari kwa 27 ukwezi kwa mbere umwaka w'2013 mushira hamwe Olicom bakavuga ko batangazwa no kubona ivyabaye muri iyo soko bitabira icigwa leta y'u Burundi ngo ishobore kuza irakingira yandi masoko. Umushikanganji w'amagara y'abantu arahumuriza ko indwara y'agahiri ariyo gripe mu Gifaransa imaze iminsi yibonekeza atari coronavirus ariko ko ari indwara y'agahiri yama yibonekeza bivanye n'igihe iyo bita gripe saisonniere. Muraja kuvyumva murano makuru na impunzi z'abakongomani zi muri site ya Busuma zone kayo ngozi muri komine Ruyigi ntara ya Buhumuza zidoga ko zironka ivyo kurya bike mu gihe abandi bavuga ko batisanze ku ntonde. Ubuhinga bw'ivyuma ni Robert Ndwayo kuri micro ni Clovis niyo nkuru ndasuye ko bayikaza.
Sangwa muri sanze kuri radio isanganiro.
Ndasubiye kuramutsa abamenyesha makuru bakorera mu rumonge bahamagarirwa gukora amakuru ahindura indongozi n'abanyagihugu mu nama n'abasirukira abandi muri abo bamenyesha makuru. Auguste Minani mu stanteri w'iyo komine akaba yavuze ko ari mu ntumbero yo guteza imbere iyo komine kumwidogo ko hari bamwe mu ndongozi banka gutanga amakuru ngo mu stanteri yarabujije. Umustanteri avuga ko atandongozi nimwe muri iyo komine yabujije gutanga amakuru. Jean Pierre Misago
muri iyo nama bamwe mu bamenyesha makuru bagize ico bashikiriza bashimangira kwa hanini bo aramaso n'amatwi by'umunyagihugu ko rero bita hanini gushikiriza ibigo y'umunyagihugu kugira ngo indongozi zibitorere umuti. Kubwa Auguste Minani mustanteri wa komine Rumonge yararemesheje iyo nama umumenyesha makuru ahubwo akwiye kuba ijisho n'ugutwi by'umunyagihugu ndetse n'indongozi gutyo ashikiza makuru afashe mu guhindura ingendo y'umunyagihugu ndetse n'indongozi kugira ngo bose bakore berekeza ku iterambere rya komine. Muri iyo nama bamwe mu ndongozi ku mitumba mu mazone canke mu bisata bimwe bimwe bidogegwa kumumenyesha makuru abarondeye kwa makuru bayamwima bitwaza ko ari mustanteri yababujije gutanga makuru. Aha mustanteri wa komine Rumonge atomora ko atandongozi nimwe yabujije gutanga makuru mu gihara makuru iyo ndongozi zineza. Icyo uwo mustanteri yihaniza ni gutanga makuru amurengeye yibutsa ko nawe nyene bishika karungika uwumurondera kwa makuru kuwundi yibaza ko yo muhinyisha itomoye kumusumba. Abayobozi bakuru b'amaradiyo Izere FM, Shima FM na Television DLM ikorera ku buhinga ngurukana bumenyi mu Rumonge co kimwe n'abarongoye inganda zo kumenyesha makuru babo hamwe n'amenyesha makuru ba ABP Bonesha FM na Radio Television Isanganiro bakorera mu Rumonge akaba aribo bari batumiwe muri iyo nama. Jean Pierre Misago mu Rumonge, Radio Isanganiro.
Jean Pierre Misago, imyaka 13 iraheze isoko nkuru ya Bujumbura ihiye hari kwa 27 ukwezi kwa mbere umwaka w'2013 bamwe mu bahoze bakorera muri iyo soko bavuga ko adatahura igituma iyo myaka yose irangiye itarasubira kubakwa. Bavuga ko baciye biyungunganya mu bundi buryo baje gupangira abafise inzu z'ubudandarizo bita galeri impande yahahoze iyo soko bagasaba leta ko yoraba uko iyo soko yosubira kubakwa bishobotse abari bahafise ibibanza basubire gukora. Jean-Marie Mayong.
Mu kibanza cyahozemwe isoko nkuru ya Bujumbura uhageze ubona hazitijwe n'amabati hirya mu bibanza biri impande iyo soko ubona inzu zubatswe bita magaleri zikorerwamo urudandazwa rutandukanye. Bamwe mu badandaza bahoze bafise ibibanza muri iyo soko naho batashimye kuvugira ku byuma byacu bibuka kugusha ku iyo soko byabateye gusubira inyuma no kugira uruhombo rudasanzwe. Uno munsi bakavuga ko bakora urudandazwa biyungunganya mu kotesha ibibanza mu nzu z'idandarizo bita magaleri yubatswe kugira bashobore kuronka ibitunga imiryango bakababazwa n'ingene ukubaka iyo so nkuru ya Bujumbura byatevye mu giye mu ntwaro badasiba gutanga umwizero ko bizokogwa basaba leta kubaronsa isoko nkuru bakoreramo kuko iri mu bifasha mu kuduza ubutunzi bw'igihugu isoko nkuru ya Bujumbura ikaba yatewe n'umuriro mu gatondo ko kwa Mungu itariki ya 27/0 umwaka wa 2013 inamashikiranganje yakoranye itariki ya 7/0 umwaka wa 2026 yari izi integuro y'amasezerano yerekana ibisabwa n'ingene leta iha uburenganzira ubazokorana bwo gutangura ibikorwa byo kubaka isoko nkuru ya Bujumbura kimaza kizitwa Buja City Plaza inamashikiranganje ikabatanze uburenganzira bw'uko umugambi ubandanya integuro y'amasezerano ikazotangwa mu namashikiranganje imaze gutunganywa neza
Jean-Marie Mayonga mwishirahamwe urikome gishinze kugwanya abagigiturira n'isasa kwa ry'amatungo ya leta naho ngo batangazwa no kubona ivyabaye muri iyo soko nkuru ya Bujumbura yahitanywe n'umuriro bitabere icigwa leta y'u Burundi ngo ishobore kuzira kingira yandi masoko bizashikijwe n'umuvugizi w'iryo shirahamwe kuri uyu wa kabiri mu iganiro n'abengesha makuru bibuka iyo myaka 13 iheze iyo soko ihiye mu gihe n'ubu watakira ko gwa muntu mbere kubaka muri ico kibanza Alexi nimubona abona ko leta kuye guhi soko ababishoboye ikanashigwamwo umutahe munini maze hagashingwa n'umugwi w'ubuhinga wiga ibijanye no kugwanya imiriro yaduka mu masoko Alexi nimubona umuvugizi w'ishirahamwe Oricom
Ishirahamwe Oricom rero kibaza igituma amashirahamwe atandukanye yarahawe ico kibanza ngo ashobore kugisubiramwo acubake ariko ayo mashirahamwe ntihagire ico ashobora gukora muri nyandagaro 2024 Ishirahamwe Ubakanation Group igaragiranye amasezerano na leta y'u Burundi biciye mu bushikiranganje bw'inyubako yo gusubiramwo iryo soko mbere n'ibikorwa byo gusukura ikibanza carimwo isoko ya mbere bikaba byaranguwe leta iherutse gushikiriza ko iryo shirahamwe idafise uburyo bukwiye bwo gusanura iryo soko umuhinga mu by'ubutunzi nyakwigendera bihute donasiye amenyesha ko isoko nkuru ya Bujumbura yaterera mu butunzi bwose bw'igihugu ku mwaka ibice 20% bimwe byita PIB by'ubutunzi bwose bw'igihugu ku mwaka ishiramwe urikomerera afise inyota yo kumenya igituma atamatohoza y'ubutungane yabaye ngo ashire ahabona icatumye isoko nkuru ya Bujumbura isha ndere n'ayandi mwe atandukanye yo mu gihugu cyose yaciye akurikira mu gihe ubutungane budakoze kuvyaha bikomeye nk'ivyo abanyagihugu bazokwama mu rujijo rwo kubura icyo bafata n'icyo bareka kubw'ivyo byose ishirahamwe Oricom risaba ibi bikurikira gushinga ikigega cy'ugarukira kubagizweho ingaruka mbi nibiza ubwa kabiri nuko amasoko yose yo mu Burundi yoshigwa mu mashirahamwe y'ubwishingizi hanyuma bagahimiriza abadandaza bose kuja muri ayo mashirahamwe hanyuma ikindi nuko leta yogwiza vya biduga vyo kuzimya imiriro yiyadukije ikindi nuko hobaho umugwi w'ubuhinga wigenga wo kwiga ibijanye no kugwanya imiriro yiyadukiza mu Burundi na cane cane mu masoko
Mugisata cy'ubudandaji naho bushikiranganje mu byo bujejwe harimo ubudandaji bumenyesha ko igiciro cy'intete z'ibigori mu kigo Anagesa cyagabanijwe kiva ku mafaranga 2000 kija ku mafaranga 1,800 ku kiro mu itangazo ry'ubwo bushikiranganje ryo kuri wa 2026 kuno kwezi unezime niyo kuri umuvugizi wabwo amenyesha ko bifuza gushora ibigori hanze y'igihugu bategerezwa kwerekana impapuro zerekana ko babikuye mu kigo Anagesa
Itangazo rijanye n'ishingwa ry'igiciro ishasha cy'ibigori ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo udandaji buramenyesheje abenegihugu bifuza kugura umwimbo w'ibigori aho bisanzwe biri mu bigega by'ikigo Anagesa ko igiciro cagabanije kubw'ivyo ubushikiranganje buramenyesheje ko igiciro cy'intete zumye z'ibigori cahora ku mafaranga 2,000 y'amarundi ku kiro gishizwe ku mafaranga 1,800 y'amarundi ku kiro abaguzi bari basanzwe bafise amasezerano yanditse kandi atewe ko umukono iyo ngingo ijanye n'igiciro gishasha ntibaraba abipfuza gushora ibigori hanze y'igihugu bategerezwa kwerekana impapuro zerekana ko babikuye mu kigo Anagesa
Isanganiro inami sumbingimba.
Ana makuru tuyabandeza mugisata c'amagara y'abantu indwara ya gahiri ariyo gripe mu gifaransa imaze iminsi yibonekeza ngo si coronavirus ni indwara ya gahiri yama yibonekeza bivanye n'igihe iyo bita gripe saisonniere ibyo ni byashikirijwe n'umushikiranganje w'amagara y'abantu mu biganiro namenyesha makuru kuri uyu wa kabiri ridwine baradahana arahomuriza ko gushika kino gihe atamuntu arasubira gutoragwa ye corona ahamagarira ababonye ko bafise ibimenyetso harimo ibicurane ubushuhe inkorora kwirinda kwivura bonyene kwirinda kuja ahantu hahurira abantu benshi riduna baradahana n'umushike nganje w'amagara y'abantu
haraciye iminsi hibonekeza abantu benshi bafise ibimenyetso by'inkorora n'ubushuhe bwinshi mu turere twinshi tw'igihugu cacu cyane cyane mu mashure yaba ayafise uburaro canke ayatabufise muri iki gihe benshi baribaza ko yoba ari cakiza ca coronavirus cagarutse ariko gushika ubu ibipimo byafashwe na laboratoire national INSP ku barwayi bari bafise ibyo bimenyetso bitwereka neza yuko atamugera wa coronavirus urimwo ahubwo batoye umugera usanzwe utera indwara ya gahiri canke gripe ikunda kuza mu bihe bimwe na bimwe ariko igahera n'ingoga bayita gripe saisonniere twagomba rero guhumuriza abene gihugu ko atari coronavirus nkuko benshi bavyibaza ahubwo ari gripe kubera rero ibihe bya gripe turimwo dusaba abene gihugu kubahiriza izi ngingo zikurikira ubwa mbere ufise ikimenyetso kimwe muri ibi bikurikira ubushuhe bw'umurengera inkorora ububabare bwo mu muhogo gucika inkokora kubabara mu ngingo yokwihutira gushika ku ivuriro rimwegereye kandi akareka gufata imiti atandikiwe n'umuvuzi abafise bimwe muri ibyo bimenyetso bo kwirinda kwegerana n'abandi bo kwirinda gukororera ku bandi kandi bo kwirinda kuja hari abantu benshi kugira ngo birinde kwanduza abandi aha twagira dusubire turarike abajejwe intwaro basubire bagenzure ko ibibanza byerekeye gukaraba n'amazi meza n'isabuni haba mu bunywero uburiro mu masoko mu mabutike mu mashengero mu misigiti n'ahandi hahurira abantu benshi ko birimo amazi meza n'isabuni aho bitari basubire bakebure abajejwe ibyo bibanza kugira ngo bubahirize izo ngingo
mu ntara ya Butengerera naho ingurube zirenga 300 nizo zimaze gupfa muri komine ya Ngozi mu kiringo cy'ameza biraheze mu itangazo rihe gushirwa ahabona n'abajeje ubworozi bari kumwe na mutaneri w'iyo komine bavuze ko bipimo byerekana yuko iyo ndwara ari gatukuzi iyo bita Rouge de Paul mu rurimi rw'Igifaransa kuri ivyo haci yafatwa ingingo yo guhagarika kubaga ingurube harimo no guhagarika uruja n'uruza rw'ivyo bitungwa muri iyo komine Apollinaire Muzagara
Muri iryo tangazo mustanteri wa komine Ngozi ariko n'abajeje ubunyi n'ubworozi muri iyo komine bavuga ko hamaze gupfa ingurube zirenga 315 ibipimo byavuye mu kigo cy'igihugu kijejwe gupima indwara z'ibitungwa mu Burundi byerekana ko indwara ihitana izo ngurube ariyo bita gatukuza indwara iranda gata n'ingoga cyane kandi ifisa n'ingaruka mbi ku magara y'abantu bihereje inyama z'ingurube yahitanywe n'iyo ndwara niko gutegeka ko kizira gusubira kubaga ingurube muri komine Ngozi ushikabonetse intego rishasha haranahagariswe kandi uruja n'uruza rw'ibyo bitungwa haba ku mitumba canke mu makomine yegereye Ngozi nkuko biri muri iryo tangazo nyene iyo ndwara yagatukuza irangwa n'ubushuhe bwinshi kubura ingufu no kutarya guhema nabi n'ibindi ku ngurube yafashwe abanyagihugu bagasabwa kwitura umuganga w'ibitungwa azwi igihe babonye ibyo bimenyetso ipfuye isabwa ko ica ihambwa gutyo ntihagire ufungura ingurube yishwe na gatukuza uzorenga kuri ivyo byafunze ndizwe akazuhanwa nkuko biri muri iryo tangazo Ngozi onari Muzagara radio isanganire
arakoze aponere Muzagara tuve mu ntara ya Butengerera tuje mu ntara ya Buhumuza ayi munzi z'abakongomani ziri muri site ya Busuma muri komine Ruyigi zidoga ko zironka ivyo kujya bike abandi ko batisanze ku ntonde hari nabandi bavuga ko kujyama ari ingorane idasanzwe basaba ko ibyo bibazo byo terega umuti mbere bakabona ko bosubizwe iwabo iyo site iri muri zone Kayongozi ikaba irimo impunzi zirenga 3,500 Mihe Kanyange yarishikiye muri ico kibanza
Site busuma irimo impunzi z'abakongomani igizwe n'amazone aho haratandukanye kunyubako hari inzu nke zimaze kubakwa ahandi naho haramahema amwe akiri mashasha ayandi ashaje ayandi mahema nayo no gufundikanya uduhema n'ibice by'impunzu arenkiza afise imyaka 20 numwe mu bafundikanije utwo duhema n'impunzu mu kwinjira no mu gusohoka ni kibazo
tangiye nifikiye hapa mwangalia ata kunyumba angu nyumba
kuvashika nga ni murabe ni nzumba mwo uko imeze ni bintu bibabaza umutima iyo tugiye gutora ibyankenegwa bacha badusubiza inyuma ni byo kuri birababaje cyane
binatumiza sana roho sana
uyu hamwe nabandi bavuga ko ndetse uburaro nifungurwa ari nke
kuva tugera nga nta kintu turaronka abana turara hanze injya ntago turonka tugeze tugende ku majeto y'injya baratwirukana tugeze tugere ku jeto ya mahera nacyo turonka bagumanye ne baduhangayisha nyine uko nyine
pour avoir à manger quelqu'un qui s'appelle un tef gang
kugira uronke ivyifungura hari uwo baha ibiro bitatu vyifu dufate ko ufise abana 10 bakaguha ibiro 30 mu kwezi ivyo biro wewe wo bifungura mu kwezi kose
mu buzima babayemwo ngo hari n'abatisanga ku ntonde gucyo ngo ntibaheza ngo bafashwe
bakorandika umuntu barambye atapokea
bariko barandika umuntu bamubwira ko azoronse mfashanyo bakwanditse baguha ijeto umunsi wo guhabwa imfashanyo ugiye bakubwira ko utari mu mashini bagaca bagusubiza inyuma isubiyeyo n'undi munsi bakubwira uko kugeza hurambigwa ugacu biheba nubwize amahigwe hagahabwa imfashanyo muvyeyi w'abana bamuha ibiro bitatu vyifu ivyo navyo ategerezwa kubikoresha ukwezi kose yashobora no kuronka ijana none dufungure gute tubeho gute
bompi bagasaba gufashwa kuruta hari n'abasaba gusubizwa mu gihugu iwabo
jeza bakubodufasha ndiyo inyo zirahari ariko ngene bazigabura ntabyo tumenye bamwe bararonka abandi ntago turonka
c'est de la sorte les congolais réclament de leur faire rentrer à la maison rien que nous faisons ici
aha muri HCA bavuga ko bifise intambwe harimo ukumvikana n'abarongoye ibihugu bibiri ici wabo nicabakiriye bakibutsa ko ku isi impunzi bakurikirana zirenga imiliyoni jana
Mekhaye Kanyange mwishira mu gitaye impunzi HCR bavuga ko habaye kibazo mu minsi ya mbere bagishikanwa muri yo site ariko bongo baramaze kudisubiramo kugira bose bafashwe bivugwa na Frederic Kusige muhoze y'ikobwa mukuru ari bibazo vyihuta muri HCR tumutege matwi yasigwa mu kirundi na Bertier Mugiraneza
On avait donc c'est une première liste quand ils sont arrivés depuis on
Kwarakoze urutonde rwa mbere igihe bashika hanyuma turarushiraho no kuvuga yuko kwakoze isuzuma ry'abantu bose bari muri site ndetse twaranagize rusansuma y'umujyango wose ukungana ubu rero turafise intonde ziri kugihe ntivyumvikana ingene hariho abantu bavuga yuko batari ku rutonde ko byose twarabikoranye na PAM ari bo bafatanyabikorwa mu kubaha imfungurwa hamwe n'ishyirahamwe ryo muri Congo ryitwa ARD ndibaza yarahijije mu mpera z'indwi iheze gutanga ivyankenegwa ku miryango yose co kimwe na PAM ubwayo kubera ko intonde wasanga zitandukanye twarumvikanye na PAM ko yatanze ibifungurwa gushika ku bantu 76,000 kandi twari dufise abantu 65,000 ni ukuvuga yuko ahubwo hariho imiryango yaronse kabiri n'indi yaronse rimwe gusa niyo mpamvu ntabitahura ko hoba hariho abantu batanditswe ivyo byari bihari mu ntango igihe tutari bwashireho ubuno buryo ubu tuko turakora ibishoboka kugira ngo bigume bigenda neza buri kwezi aho batari kuri izo ntonde nabo babagwariye nko mu bitaro ariko navyo tuko turabitunganya n'abafatanyabikorwa mu byo kubavura ariho baduha intonde zabo ndizera yuko icyo kibazo gikiye gukemugwa
Je pense que ce problème va être résolu.
Ni hano cye turangiza n'amakuru twako turabashikiriza ndabashimire mwese mwateza biri nshimire na Albert Ndwayo rekata mu majwi abashikira mwari kumena Clovis niyo nkuru.
Isanganiro.